ijye mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abagororwa barenga 50 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega iri mu murwa mukuru wa politiki w'u Burundi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urukiko rusheshe imanza rwategetse ko Vital Kamerhe wari umukuru w'ibiro bya Perezida Tshisekedi arekurwa ku mpamvu zo kuramira ubuzima bwe. Ati turamushimiye umubyeyi wacu Tshisekedi utugiriye impuhwe akaduha umubyeyi wacu, turamusaba ko amuha kwidegembya bisesuye kandi akamuhanaguraho icyaha imbere y'abaturage. Abarwana cyakaba UNC ishyaka rya Vital Kamerhe babyukiye mu mujyi wa Bukavu. Turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistocle Mutijima. Hari makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi, ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriwe ko?
Mwiriwe Venuste, mwiriwe na muteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa mbere yarafatiye ibihano umwenegihugu wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Alain Mukonda, imwagiriza kuba yarafashije umugwizatunga w'umunyesirayeli bakorana mu kumufasha kurenga ku bihano yafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushikiranganji bw'ikigega cya Leta muri Amerika buvuga ko Alain Mukonda yafashije uwo mugwizatunga Dan Gettler akorera mu bisata by'igitoro no gucukura ubutare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurungika amamiliyoni y'amadolari kuri konte yiwe. Uwo munyesirayeli asanzwe ari ku bihano bya Amerika. Amerika ivuga ko yiyemeje gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu twigoro twayo two kurwanya ibiturire mu gukurikirana abo bose bihisha inyuma ya politike bironderera inyungu zabo bwite. Leta ya Ethiopia yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yigaruriye ibindi bisagara bihambaye byari mu minwe y'abaroberi bayigwanya. Igisata cya leta kijejwe gutangaza amakuru cyakishije ku rubuga Twitter kivuga ko ibisagara bya Desi na Kombolcha kugeza ubu bigenzurwa n'inteko za leta. Izo nteko zaheruka gutangaza kandi ko zigaruriye ibindi bisagara bibiri mu buseruko bw'igihugu. Ibisagara bishasha byafashwe jo ku wa mbere biri mu ntara ya Amhara ku birometero 400 uva ku mugwa mukuru Addis Ababa. Umuhari TPLF watangaje ko wabifashe mu mpera z'ukwezi kw'icumi. Amakuru kuri Ethiopia kandi bihugu bitandatu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko bihangayikishijwe n'amakuru avuga ko leta ya Ethiopia ifunga abantu ikivunga hisunzwe ubwoko kandi atabibagira bitangazwa. Leta ya Ethiopia ivuga ko abifunga batekwa gufasha abarobere b'umuhari TPLF bo mu ntara ya Tigre. Amashirahamwe aharanira agatega ka muntu arimwo ibiro bya ONU bijejwe agatega ka muntu, ishirahamwe Amnesty International hamwe na komisiyo ya Ethiopia ijejwe agatega ka muntu bavuga ko abo mu bwoko bwabo muri Tigre bahagarikwa ku bwinshi. Abo barimwo abavugabutumwa baba orthodoxe, abageze mu zabukuru hamwe n'abakenyezi bafise abana. Ayo mashyirahamwe avuga ko abanyatigre bafatwa bagafungwa atakibagira kandi bagafungwa bunyamaswa. Ibihugu bitandatu byateye umukono kuri iryo tangazo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubwongereza, Canada, Denmark hamwe n'Ubuholandi.
Washington, ijwi rya Amerika.
Tukigumye muri Afrika, perezida wa Namibia Hage Geingob yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko hatowe abantu 18 banduye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron muri icyo gihugu. Namibia kandi yagiriye ko itangaza ko igiye guta doze 150,000 by'incanco zataye igihe. Perezida wa Namibia yasabye abenegihugu kwiteza incanco z'inyongera za COVID-19 inyuma y'ahubwo bwoko bugaragariye mu gihugu kibanyi. Afrika y'Epfo mu kwezi guheze ibice 12 by'abanyanamibia ku miliyoni 2 n'ibice 4 no bamaze guhabwa doze zose zisabwa. Perezida avuga ko ababajwe n'izo ncanco zigiye gutabwa kubera abantu banka kuziteza. Makungu Perezida Joe Biden na Vladimir Putin baraganira kuri telefone kuri uyu munsi wa kabiri. Aba perezida babiri batwikanya kuvugana ku makenga Amerika ifise y'uko Burusiya bugamije gutera Ukraine. Abasesenguzi mu bya politike bibaza ko ikintu nyamukuru Perezida Putin yobagamije ari kugabisha Amerika ko Ukraine yahoze muri Leta Zunze z'Abasoviyete idakwiye kwinjira mu mugwi wa OTAN nkuko ibihugu byo mu burengero bivyifuza. Iperereza rya Amerika rivuga ko abasirikare b'u Rusiya bangana 175,000 bashyizwe ku rubibe na Ukraine kandi bategekanya gutera icyo gihugu mu ntango za 2022. Perezida Putin na Biden bategekanya kuganira saa sita ku muhingamo wo kuri wa kabiri mu masaha ya Washington. Abo bategetsi baheruka kubonana mu 2011 mu Burusiya no mu 2014 i Geneve, aho bavuganye kuri icyo kibazo nyine cya Ukraine.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri waeshatu akadomo radio ya tuve wa akadomo com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni vo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Burundi, aho abagororwa barenga 5 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega. Arimo mu rwa mukuru wa politiki y'u Burundi, umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera i Kigali mu Rwanda. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Clavier. Niyo nkuru wiriweho. None amakuru mufite kuri iyo nkongi muri gereza Gitega na yahe?
Amakuru gushika igisaha tumaze kuronka ava mu bohero rikuru rya Gitega ni ku murwa mukuru wa politiki w'igihugu, nuko hadutse umuriro mu gatondo ka kare ngo mu masaha 10 z'ubuca aho nyene Gitega mu bohero. Uwo muriro rero ukaba wahitanye igice kinini cy'ibohero rikuru rya Gitega. Abantu rero bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima barenga 50. Ni igitigiri kitaremezwa neza kuko umwanya n'umwanya gishobora kongerekana, kuko abariyo batubwira yuko hakomeretse n'abandi benshi. Gushika zino saha rero ayo niyo makuru tumaze kuronka yuko umuriro wahitanye abantu barenga 50.
None ibikorwa by'ubutabazi byakozwe bite? Abandi bagororwa barihe? Hari abajyanywe mu bitaro byifashe gute?
Ubutwari bw'ikuru rya Gitega ryatumenyesheje yuko kuva mu gatondo ka kare haciye harungikwa yo za kizimyamwoto. Ni imodokari zizimya umuriro zigera ku ndwi, zimwe zavuye mu ntara ya Muramvya ifatanye na Gitega, izine zari Gitega kugerageza kuzimya, ariko gushika nk'isaha zitatu n'igice umuriro ntiwari bwazime. Croix Rouge ni ishami mpuzamakungu ritabara imbabare naryo ryagerageje kuja gukiza canke gutabara, akaba ari naryo tumenyesheje yuko ibitigiri bishobora kwiyongera. Ryo ryatwaye ku bitaro abakomeretse nabo bashobora kubarenga 100. Tukibutsa ko iryo bohero rikuru rya Gitega ririmo abanyoro barenga 1,000.
none amakuru mufite ku mpamvu yateye iyo nkongi na yahe
gushikiza saha nta kiramenyekana cyo bacateye uwo muriro ariko abakozi bishiramo regidezo ritanga amatara n'amazi byashitse yo hakirikare gushikiza sana cyo baratangaza gusa two kwibutsa yuko mu mezi atatu aheze hari hadutse umuriro nk'uwo bakaba basiguye yuko wari watewe n'umuriro amatara ariyo mashanyarazi nibutse ko ejo ku munsi wa mbere hari ubusuma bwabaye muri tribunal igitega muri sentare nkuru ikokira igitega ari nayo igibohero rikuru rya gitega rikukira akaba hibwe amadosiye arenga igihumbi nkuko byasiguwe n'umushikiranganji w'ubutungane bamwe n'abandi bakibaza ko bishobora kuba bifitanye isano kuko aho umuriro watanguriye kwaduka mu ibohero rikuru rya gitega ari ahabikwa amadosiye n'amarojisitire yanikwamo abinjira n'abasohoka.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Murakoze cyane Venuste twibutse ko tubananye dukwikirana iyi nkuru kugira ngo ibija kumenyekana mu nyuma tubishyikirize abariko baratwumviriza.
Tukiri mu Burundi komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu CNIDH irasaba leta gushyira mu bikorwa amasezerano y'Afurika yashyiriweho umukono i Kampala yo kurengera no gufata neza abava mu byabo baba mu gihugu rwa gati. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti za mu Burundi muragezweho na Desire Hatungimana.
Amasezerano y'i Kampala yashyizweho igikumu n'igihugu cy'u Burundi mu mwaka 2009. Gushika ubu itegeko rishyira mu ngiro ibiri muri aya masezerano ntirirasohoka. Sixte Vinyini Muraba ashinzwe umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu yemeza ko aya masezerano ya Afurika araba ibyo gukingira no gufata neza abateshejwe izabo mu gihugu hagati yofasha mu rugamba leta y'u Burundi irikirategura ko gusubiza muzaba bazitejejwe.
Hari mu 2009 igihe igihugu cy'u Burundi cyashira urukumo ku masezerano y'i Kampala araba ivyo gukingira no gufata neza abantu bateshejwe izabo. Kuva icyo gihe rero birashobora kuja mu ngiro neza ibimwe bita ratification kwemezwa. Nico gituma twavuze tuti turabe ko hari ikintu twoshira mu ngiro kugira ngo ayo masezerano ashikwe ku mukono kugira ngo abo bantu ikibazo cyabo gishobore gutorega umuti urama mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Kandi murasanzwe mubizi ko leta y'u Burundi ifite umugambi wo gusubiza muzabo abaziteshejwe ariko buboneka amategeko yandi yuhira byo bavyiza kuruta.
Kubwo arongo uyu mugwi w'igihugu wigenga uje agateka kazina muntu mu Burundi ibiri muri aya masezerano harimwo bitaririke byotanga umuti urama kuri uwo mugwi w'abarundi nariya badasangiye ingorane mu ntara zose. Mu mugwi w'igihugu w'igenga uje agateka kazina muntu bavuga ko bagize ingendo mu bigwati bitandukanye birimo bateshejwe izabo bagasanga bose ntibabona kumwe icyo bufashwa.
Muri aya masezerano y'i Kampala arerekana uburyo bwinshi igihugu gishobora gucamo kugira gishobore gutora umuti urama kuri abantu bateshejwe izabo. Mu byo batubwira rero hariho abashaka gusubira muzabo, hariho abashaka kugumaho kuko bamaze kuhamenyera, hariho ibigwati bimwe biza vyarabaye imiji ugasanga mbere ababi bamwe bafise imigambi barangura. Nico gituma twashase ko twovugana tukavugana n'inzego za leta kugira ngo turabe ivyo byose bishobora gukorwa kuko uravye uvuye muri site imwe ukaja mu yindi usanga inyishu bariko barakubwira atari zimwe.
Icyo kibazo cy'ayo masezerano ataja mu ngiro cyatumye umugwi w'igihugu wigenga ujije agateka kazina muntu mu Burundi ukoranye abaserukira abashinga amateka n'abakengoza amateka hamwe n'abayobozi bakuru bo mu bushikiranganji butandukanye n'abaserukira amashyirahamwe afasha abateshejwe izabo mu ruganda rwo guhimiriza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano hari mu ntango z'ukwezi kwa 12 n'umwaka turiko turasozera. Ibiharuro bituruka mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo gushyigikirana mwaka 2015 mu Burundi hariho abateshejwe izabo barenga gato ibihumbi. Ibyo biharuro bikaba bishobora kuba byariyongereye muri kino gihe bivanye n'imyuzure yagiye irakurikira mu kiyaya ya Cimbo mu burengero bw'u Burundi nk'uko bivugwa na Poncie Hatungimana umuyobozi mukuru ajejwe ibyo gusubiza muzabo abaziteshejwe n'abahunguka mwishikira nganji buraba ivyagateka kazina muntu no gushigikirana ku bwa Liberi ndayishimiye yaserukiye ishirahamwe ritabara imbabare Croix Rouge mu Burundi gushira mu ngiro aya masezerano y'i Kampala leta yo bishira mu byihutiko
yewe ndabere statistique directeur général ya twerese umuntu yitaye neza akaziterateranya turafise des déplacés internes bakwigikomeye ikomini yo kwibwa uraje na population mwende komini kugwanje rero mbibaza yuko hariho urgence yo ratification de cette convention de déplacer en terme ba sur la protection de l'état donc l'état ni bakingira dans le cadre de la protection des droits de l'homme ndio ngibaza rero yuko icyo ni kintu leta yo kuguka tanu gose
Eraste ni mubona yaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane babona ko hakwiye kubanza gushigwaho umugwi ubanza ukiga ugatosora ibi muri ayo masezerano y'i Kampala ugaheza ugashikiriza icegeranyo leta imbere yo kwemezwa
kubatwa ba création d'une commission ad hoc impeko nta arimenyereye kuko leta ishaka kuyangaza mu makonvensiyo mwe nayi hataba yabahinga bayatosoye akaba amaseminari menshi n'amateriye menshi tugatosora ku buryo dushyikiriza leta itegeko ryizwe neza CNBH rero yogerageza kuri ya initiative de so travail itume ko abayinterevyu na bose amatiyeri bahurira ahantu bafata umwanya ukwiye bigiye konvansiyo do Kampala barabe nimba leta yoyemeza cyangwa ama leta yiyangaje iri su yikigiye gukorera igihugu
Ponce Hatungimana umuyobozi mukuru ajeje gusubiza muzaba baziteshejwe n'abahunguka avuga ko ubushikiranganje serukira nubwo imigenderanire bari bakwiye gukorana hafi na hafi bakaraba ko amasezerano ataciye nonera amategeko n'imico y'u Burundi gutyo abone kwemezwa
iyo bitatuza kisoko kwa na leta kwa abantu bagize ingorane ndazi yuko twese turakunda Burundi naho bavuga ati naho hapfa aza gukwenda tukatifite iyi komasiyo tubona yuko iza guhungabanya par exemple n'imigenzo y'igihugu iza kugira icyononye mu mateka y'igihugu ama bushikiranganje bujeje mu buryo bujeje harimo aba deputasiyo interne tuje en contact n'ubushikiranganje bujeje imigenderanire kugira ngo duhane ahantu by'umuriro sur le compte de la convention kugira ngo twavanze le dossier imeze neza
ishirahamwe gitaho impunzi ku isi ya CEA niraba iyuruja n'uruza ku isi OIM akaba yemezanya n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje gateka kazina muntu ko aya masezerano y'i Kampala mu gihe yo kwemezwa yofasha mu kuronka umuti urama kuri abo Barundi bateshejwe izabo
nongera uko leta y'u Burundi yatangaje ko igiye gutangiza gahunda yo gutangira visa ku banyamahanga baturutse mu bihugu byose ku isi ku kibuga mpuzamahanga kitiriwe Melchior Ndadaye y'i Bujumbura byatangajwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Faustin Ndikumana impuguke mu by'ubukungu na politiki avuga ko icyo cyemezo kiziye igihe yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ikintu cya mbere kubanza kuvuga nuko n'ingingo nziza cyane ije hageze ije abarundi menshi bari barabisabye kwitwebwe rero tubona yuko ari ingingo nziza twayifashe neza cyane rwose kandi baza ko abarundi benshi babishimye cyane rwose ubu rero ni ukuraba bimwe bazoshyira mu ngiro ko nk'uko mubizi ubwa mbere kugira ngo uje mu Burundi wagomba gusaba viza bigafata umwanya hariho bimwe bimwe bazoenda gusubiramwo mugabo ingingo nziza cyane rwose nicyo kintu cyabe twuvuga
abagendera mu Burundi babanza kwisaba mu bushikiranganje bujejwe imigendane
babanza gusaba viza mu mambasade bigaca mu Bujumbura bakabyiga nk'uwo ndaguhaye nk'akarorero nk'umuntu avuye nko muri Amerika ashaka kuja mu Burundi ndaenda gufata nk'ibindi bimwe kugira ngo ashobore kuronka viza kuko yasaba viza ikamukaja mu Burundi hama bagasubira bakamwishura mugabo ubu rero nk'ibi byose bizoronka ingaruka nziza cyane rwose ku gihugu mu byerekeye ubutunzi urudandaza n'ingenzi ngira ngo urazi ko igihugu cyacu kiri mu ntumbero yo kuronka abantu benshi bagitemberera kandi bikanafasha n'abantu batuye bato cyane rwose
ni kuki ku bwanyu iyo ngingo ifashwe muri iki gihe
nibaza nk'uko mubizi haba kuri inama gukoma yaraba ku gihugu cyacu cyo guteza imbere hanyuma tukaba tuzi ko hariho abantu benshi babisabye hariho cyane cyane umushinga nka Ecole de Nshimirimana mu byerekeye turizmu yarasabye cyane rwose ko icyo kintu bikorera ko kugira ngo ishobore kongera inyinshi zitembere igihugu cyacu mukabo nibaza yuko ari umubero maze igihe ngibuca cyufugura igihugu kugira ngo abantu badikwirabira aramahoro y'umucacu nyabagendwa urumva n'ibyo byose bigina
iyo ngingo iravuga ko umuntu wese ashaka kuja mu Burundi ashaka no kugusaba ahantu ageze ku mupaka ashitse ko bifite insiguro
nibaza ko ibyo bizokorohera cyane cyane abadandaji nk'abantu bava mu bihugu biranyi mukabo cyane cyane no mu ntumbero nk'uko mubizi u Burundi uheruka gusinya icyo bita sinzi ko bavuga mu Kirundi icyo bita zone de libre échange ZELEC yo muri Union Africaine ivuga yuko ibihugu bizohahirana kandi bikazorohereza n'uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu kugira gatatu kindi bavuga ni uko nk'uko mubizi u Burundi mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uza u Burundi buzoramutwa East African Community nk'uko mubizi muri East African Community ikintu cya mbere biyemeje ni uruja n'uruza rw'abantu rero nibaze ko igihugu cyacu cyagomba kwereka akarorero kerekane yuko twe mu Burundi twemera cyangwa hose bishyirikiye ku buryo n'uruza rw'abantu no guhahirana n'ibindi bihugu byose.
Ambasaderi Fred Ngoga yateretse hari ingaruka mbi zoba ziri muri iyo ngingo.
Nibaze yuko ibyiza biruta bibi kenshi bazi nk'iyo abantu baza mu bihugu bahaza beza ngo barashobora kujyana n'abandi mugabo cyane n'ikibazo cy'umutekano icyo nibaze yuko igihugu gitekanye kandi aza ko bizogenda neza mugabo nagomba gusozera mvuga yuko cyane cyane ingingo zidufasha n'abarundi bafite ubwenegihugu kuko kenshi bahora baza bikabagora kuruhaka amaviza niba ntihenze naho baba bafite viza yahora ari amadolari ijana urumva ni amafaranga menshi hanyuma nibaze yuko rero yari ingingo dushimye twese kandi nibaze yuko izo ngingo ingaruka nziza ku gihugu cyacu.
Ambasaderi Fred Ngoga yagateretse murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayoboke b'ishyaka UNC mu mujyi wa Bukavu biraye mu mihanda bishimiye kurwa rya Vitali Kamere umuyobozi mukuru waryo. Ku mugoroba w'uyu wa mbere nibwo urukiko rusesa imanza rwategetse irekurwa ry'agateganyo ku mpamvu z'uburwayi rya Vitali Kamere wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Felix Tshisekedi. Umunyamakuru wacu Temistoke Mutijima yari mu mujyi wa Bukavu. Temistoke Mutijima wiriho
mwiriwe neza Deliste Nshimiyimana mwiriwe n'abakurikijwe rya Amerika.
None abatuye uwo mujyi wa Bukavu bakiriye bate irekurwa rya Vitali Kamere?
Umuntu yavuga ngo byari ibyishimo bikomeye cyane, bari mu mbyino barabyina, mbese urabona ni ibyishimo ngira ngo bakurikije ijwi rya Amerika bakumva bamwe muri bo. Mwabyumvise rero ni uko byifashe, bari mu mbyino mu myambaro n'ibirango bigaragaza ishyaka rya UNC rya Vitali Kamere, uwo bita umubyeyi wabo, na cyane ko hano mu ntara ya Kivu y'Epfo afite abayoboke benshi ari naho akomoka. Benshi rero bishimiye cyane icyemezo cy'urukiko kimurekura mu buryo bw'agateganyo.
Urukiko rusesa imanza rwavuze ko rumurekuye kubera impamvu zo kuramira ubuzima bwe. Abo bamushyigikiye baririmba nabo niko babibona.
Bamushyigikiye bo ahubwo ibyo by'agateganyo baravuga ko byarangiye, ko yarekuwe burundu, ndetse bakavuga bati umukuru w'igihugu natangaze ko ari umwere, ko nta kimwagira, ko ntacyo yakoze, n'ubundi urubanza rwe rwari urwa politike, baramubeshyeraga mu magambo nk'ayo. Mbese bo ni insinzi, barishimira ko yafunguwe mu buryo bwuzuye by'agateganyo, ntabwo barimo kubirebaho. Urasanga mbese muri bo no gushyiraho ngo ni agateganyo ni ukubishyiraho muri ako kanya. Hari n'abatubwiye bati iwacu hano turabimenyereye, iyo bavuze ko umuntu yafunguwe by'agateganyo biba byarangiye ari burundu, apfa kuba yasohotse muri prizo, niba bamwakane n'ingurane cyangwa se ni nibyo yakwishyuzwa, ariko babimubaze ari hanze. Ku bwabo mbese bamushyigikiye baravuga bati yamaze kurekurwa nta by'agateganyo.
Temistoke Mutijima wakwibutsa bumva Ijwi rya Amerika icyo Vitali Kamere yarakurikiranyweho yarafungiye.
Vital Kamerhe wahoze ari umukuru w'ibiro bya Perezida Félix Tshisekedi wafatwaga nk'umuntu wa hafi ye cyane ndetse wamuherekeje mu bikorwa byo kwiyamamaza yarafungiwe icyaha cyerekeranye na ruswa ndetse no kunyereza amafaranga agera hafi kuri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yari agenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ku butegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Bigakekwa rero ko yagize uruhare mu inyerezwa ry'ayo mafaranga, akaba rero yaratawe mu ryombi mu kwezi kwa kane kwa 2020 mu kwa karindwi k'uwo mwaka aza guhamwa n'ibyo byaha akatirwa gufungwa imyaka 21, ariko icyo gihano kiza kugabanywa gishyirwa ku myaka 13. Akaba afunguwe rero akozeho umwaka umwe n'amezi arenga gatoya 8.
Temistocle Mutijima, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Bukavu, ndagushimiye cyane kandi kwifurije kugaruka neza i Rwanda. N'umunsi mwiza.
Ndabashimiye namwe Veniste, umunsi mwiza.
Tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abarundi bakora imirimo yiciriritse mu mujyi wa Uvira bavuga ko bahangayikishijwe n'amadorari 15 bategekwa kujya bishyura buri mezi 3 n'abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo. Inkuru irambuye Vedaste Ngabo.
Bamwe mu barundi basanzwe bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara amakinga na za moto ndetse no mirimo yo mu ngo mu mujyi wa Uvira uri mu birometero bigera kuri 7 uvuye ku mpaka wa Gatumba uhuza Burundi na Kongo, basobanura yuko bari guhotegwa n'inzego zishinzwe abanyamahanga zikorera muri Uvira, kuko hari abo zisubiza mu Burundi, abandi bagasabwa kugura uruhusha rubemerera gukorera muri Kongo rugurwa amadolari 15.
Ikibazo uko kimeze ni uko baza gufata abantu batanatugishije inama, kandi dusanganye mu madokima atwemerera gukorera ngaha muri Kongo, dokima za CPGL zo kumara umwaka ngaha. Aca batubwira yuko twogura iyindi dokima imara amezi 3. Kandi rero ahandi ikibazo kiri bamaze kugufata, iyo baca bagutwara dokima ya CPGL na karangamuntu ukatusigarana uri watsi. Ni ukuvuga rero n'ubwo kujya bukana ushitse mu Burundi bategereza kugira ikibazo, kuko uba wari ufise dokima hama bakaca bayitwara.
Uzi ikibazo cy'ibyangombwa cya carte de séjour bavuga ko igurwa $15. Kandi rero nuko yaba arabitumenyesheje hakiri kare twari kutubitega, kuko umuntu ntasanga bayiteguye arashobora kuba yaciye dutunze imiryango abana n'abagore arashobora kuba yashaka kwikinga yuko ntayaro rwose ukaturungika muhira. Urumva rero baciye baza bati zana amaruku nuko utaya vizo ugashaka gutwara, urumva zigije umukuru yatuba agacana.
Kiza Jean Claude asanzwe akora akazi ko gutwara ibintu ku magare mu mujyi wa Uvira. Ijwi rya Amerika ryamusanzwe ahitwa kuri Monima ari kumwe n'abandi banyonzi, avuga yuko ayo mafaranga bari gusabwa ari menshi cyane ugereranyije n'ayo bakorera.
Icyo gipapuro bari ko baradusaba cya $15 kenta jewe tubana turi abantu bane ngiha inzu $15 ku kwezi, ku munsi ntaronka n'igihumbi cyo kurya, ntagura n'abagenzi, nakoze ntaronka 2 cyangwa 3. Nene icyo gipapuro bariko baradusaba cya $15 mu mezi 3. Ivyo bintu vyokunda CPGL imara umwaka tuyigura 2018. Ni kuwa gatandatu hariho abahowe icyo kintu cyo gipapuro aribo bajabukanye mu Burundi bage ihiyasi 3 zose zagiye zuzuye.
Gusa umuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka muri Uvira buvuga yuko aba Barundi basubizwa mu Burundi aba ari abinjiye muri Congo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, bugaragaza ko amafaranga basaba aba Barundi ari ayo kwishyura viza yo kubemerera gukorera imirimo iciriritse muri Congo mu gihe cy'amezi 3. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa abaturage kivugwa no ku ruhande rw'u Burundi, aho abanyekongo nabo batishimira amadolari 15 bategekwa kwishura kugira ngo bipimishe COVID-19 uko binjiye mu Burundi.
Batwugurura imbibi mu Burundi, Kongo na Burundi baganirira hamwe turonke imbibi yo guta turagenda gusuma.
Mwishura amafaranga angahe igipimo cya corona
ujya kuye he? Hariya bakubwira ngo utange idorezi uri muri Kongo bakubwira ngo utange idore 15 uzikura he? Aho ugeze ngaha mu Burundi na muri Kongo ngo utange idore 5 izo faranga uzozikura ukuye ugende uronka amahera kugura inzira ere bimeze ngo kugura inzira.
Tubibutse yuko mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka abarundi 30 bafatiwe ahitwa muri Sange muri territoire ya Uvira n'insego zishinzwe umutekano za Kongo zirabafunga bitewe n'uko bari muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Uvedase ngabo kubwara ajijwe gya America uvira mutarakivuye
mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse imwe mu ngingo nkuru za Rizi yagize mu Burundi abagororwa barenga 5 bishwe n'inkongi y'umuriro yadutse muri gereza nkuru ya Gitega iri mu rwa mukuru wa politiki y'Uburundi umuryango utabara imbabare Croix Rouge uravuga ko umubare w'abapfuye ushura ukwiyongera aha ni budusoreje aya makuru twari twabategure muri gahunda y'iwanyu mu ntara hamwe na Mukubiri ya baro wamfashije kubagezaho mbashimire kwa mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.